mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu iganiro vya inogenekerezo rya 2018 ukwezi kwa 9 muri 2018 hano muri studio ya 7 muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Mukaba muri ko mucumva muri mu Burundi, mucumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Rwanda. Turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turi kandi ijyanye no ku isi hose kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kunshuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi kuri no wa gatandatu hazoba ihayanishwa mu gihugu cy'u Rwanda, bavuga imurikwa exposition mu gifaransa y'ibicapo. Iryo hanishwa rizokorwa n'umuyabaga Divin Nduwimana w'imyaka 23 aho azokwerekana ibicapo acapa akoresheje ikaramu. Icivugo c'iryo hayanishwa rya Divin ni le Burundi au rythme des années 1990, bishatse gusigura mu Kirundi ngo Burundi mu myaka ya za 90. Iryo hayanishwa rizoba ririmwo abaririmvyi b'abarundi bamenyekanye muri iyo myaka. Kwerekino nico civugo gucapa ku mwana w'umwigeme mu gihugu kicirondera mwico gisata ntivyoroshe n'umwuga ushobora guteza imbere ubukora intambamizi ishobora gutangira abakiri bato bafise impano zo gucapa ni nkizahe. Ivyo bibazo vyose Divin Nduwimana twatumiriye uno munsi araza kubitwishura. Divin, ikaze kwijwi rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya. Turazi yuko usigaranye gake kugira ngo uje muri iryo hanishwa uri kuritegura cyane. Wakoze Divin.
Ego mwakoze nani.
Ego, akazina kawe La Vida kari kuri Facebook na kiwawe canke na gatazirana.
Na gatazirana. Amazina yanjye ni Divine Nduwimana.
Ako ka La Vida na gatazirana.
Ego.
Hari uwo cayibaza ati mbega none namwebwe mucapa muragira udutazirano bivuye ku vyo mucapa canke nako wihaye gucyo nyene. Nuko rero Divine, wakoze kwitaba tuduge ku kiyago duhereye kukubaza, mbega ibintu byo gucapa wabitanguye ryari, byatanguye gute?
Ego, ibintu byo gucapa navuga yuko ahanini nagiye kubona yuko nshoboye gucapa ngeze mu myaka mu mashuri yisumbuye. Aho mu cigwa cyo gucapa nyene nabona yuko ndonka amanota menshi ashimeye gusumba n'abandi, bakanyegera ngo ndabacakire. Ndabona yuko ushobora kuba afise iyo mpano, nico gituma nacinda nabibandanya ndabishiramo inguvu gushika aho ngeze uyu munsi.
Ariko ico cigwa co gucapa mu mashuri yisumbuye, uravye ivy'abana mu Burundi usanga bacapa, si ahanini ibintu mvuga ati nocapa ntashaka ku isoko nkagurisha. Wewe waracapa ukabona ati iki gicapo naho ndagicafye biri mu vyigwa, ni ikintu mbona noshobora kuratira nkahereka abandi, nkereka abavyeyi nkumva ndishimye.
Sinavuga yuko yicapa muri iyo myaka, ndavuga yuko nashobora kubyerekana ahandi kuko naranabinyegeje ibyo nacapa n'umuhira nacapa ninyegeje. Kuko nawe nimwe ngo ni ibintu bisanzwe sinyitaho cyane kuba nobyerekana mu bandi.
Wacapa winyegeje kwereka iga Divin?
Nacapa ninyegeje kuko ibintu nakunda gukora kenshi, ugasanga nk'umushyira abavyeyi kugira ntibabone yuko nasamaye ntariko ndakurikira ivyigwa canke ntariko ndasubiramo ivyigwa, nkahitamo kuja ahantu nkiherereye nkacapa.
Ico gihe utwo ducapo wacapa wiherereye twari tugizwe n'iki? Abavyeyi hari umunsi bagufashe kura ducapa birakubera intambamyi, birakubabaza, baragukarira ati Divine hagarika ubanze wige ibiharuro?
ego utwo ducapa na chapa ijya mbere nakunda hanini kusubiramo icyo nabonye ahandi nta nkibitabo twakoresha mu ishuri ari nk'umuntu mbonyemo nkumva no gusubiramo nka mucapa hanyuma abajeyi baratije barabibona baratije barabona amakaye nacapiramo mugabo nta ibambere intambani nta na gato baravuze ati yeti ushaka ko uzana amanota meza ku ishuri ibindi ntacyo ibindi bashobora kubikora nta na kimwe gira imana nayo manota ndayaronka ntiwaba bakinkariye
hama wize ibiki muri ishuri ryisumbuye uhejeje muri kaminuza wakurikiranye ivyo gucapa cyane
mu mashuri yisumbuye nize ibya scientifique hanyuma mu mashuri ya universite naho niga iby'uburimyi n'ubworozi
turaza kubigaruka ko tubwire ingene rero wahavuye ubona yuko gucapa ari byo byo kubera byose ariko uravuze ati naratanguye ku ishuri nka capa bikagenda neza abana bakanyigira ati ducapire turabona kucapa uracapa winyegeje ababyeyi barakubwira ati ntaco mugihe uri kurabikora ukabangikanya n'ishuri kuri ino saha tuvugana na Divine Nduwimana ubu bicapo byawe ahanini bigizwe n'iki
ibicapo byanjye ubu kuri izina byabigizwe akenshi ni navuga n'amasura y'abantu icyo bita portrait igifaransa nkacapa navuga ari nk'umuntu kumucapira ibyo bita amakomande nibyo ndiko ndakorera ko ubu kuri uyu mwanya
ayo masura portrait uko umuntu asa ucapa abandi abagenzi ababanyi abaperezida b'ibihugu bitandukanye ucapike indi
ntanguye ndacapa nk'uko nabivuze ndacapa ukuntu uwo wese ariko kumva ko ari ubu nayifashe nk'umwuga n'akazi sindabicapira ku buntu kimubyumva hariho agashiri kabute bama kugira ngo abacape abandi nabo ari nk'aba biriyumvi ari nk'abandi bantu nyene navuga le haute personnalité ndabacapa kuko mba nzi icyo nshaka gushikako
yego tubaze kubigaruka ko Divine ariko dusaba abanywanyi benshi irya nino bashaka kukubaza utubazo reka tubanze tubakire hama tuduge ku kiyago wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Michelle ikaze ku ijwi rya Amerika Michelle uratwumva
ukatina ni kweri mbazo mutima
ego urakoze cyane mishu uherereye
jane muzigati santre
sabwe
ndi muzigati santre muri bubanza
muri bubanza imusigati muri komune bubanza intara ya bubanza
komune muzigati intara ya bubanza
nuko murakomye imusigati
yego kweri turakomeye
uno munsi rero twagutumiriye Divine Nduwimana umigeme murundi kazi acapa nkuko mwabonye kuri Facebook yacu nakabazo canke n'intererano
nakabazo mugaza kugatana n'intererano
nduga ku ijambo
twacambire twagira tumubaje twagira tumubaje twahonye ingene yacapa kandi bicapo kweri biracomoye ntacyo bibaye uko twagira tumubaze ati none izo mpano mwazihawe gute ko tutatumenyereye abakobwa bashushanya mwene byo kugira ama ikintu n'intererano no twagira tumuhe yatuyoheye kubona dufite nk'umumama ariko nawubyita ashushanya ikintu nk'icyo kandi turabona ko umenga kiramushyikiye imigambi ikomeye kiranamuteza n'imbere mu kazi kiwe wagira ati mukeri nagiye ko atohemuka yuguma kakana tumerera n'abandi kugira nabo icyo kibazo bazakirangura ndabibonye kuri Facebook naryohewe ati ni byiza cyane kubona umurundi kazi nk'uwashushanyije nk'iyi
urakoze cyane rwose Michelle yego Divine wumvise akabazo ka Michelle umwishure
ego byari igishaje cya mbere sinabashije kwitahura neza icyo bashatse kuvuga
yabadije ati ngo iyo mpano yawe wayironse gute sinzi kwavu umubwira ati ni Imana yimpaye canke burya impano ziratandukanye hariho ababiforsa nk'uko bavuga mu gifaransa bakabikorera ko bakavuga ati ntegereza kuzoba iki akasoma ibitabo akagira iki hariho abandi byiza nawe iyo mpano wayironse gute
jene uvuga yuko impano nyine ni iyo wonka mu guko avuga ati ukabibona hakiri kare yuko ufise iyo mpano hanyuma ukabasha kuyi navuga kuyishimikira ko kugira ngo ego kugira ngo ize guteza imbere. Hariho abafite impano ni benshi cyane mugabo atayo bakoresha mugabo je narabonye yuko ifite ishobora kwashikana kure.
Ego nuko rero ngira ngo ahari yashoboye kumva inyishu yawe hama Gadivine, wewe mu gucapa nk'umwuga waravuze ko ubikora nk'umwuga, tubaza kubigara kubitubwira ingene ubikora nk'umwuga nimba bikubeseje ko ariko imbere yo gushika ngaho onye nk'abazi canke bakunda ibintu byo gucapa barazi ko gucapa bitandukanye, hari habakoresha ico two kwita amarangi abandi bagakoresha ibitandukanye, wewe abo bantu ucapa ubakoresha ukoresheje ubacapa ukoresheje iki?
Ikaramu y'irangi ari irisa n'ubururu cyane irirabura ibyo bibiri nizo nkoresha, hanyuma ayo n'ibindi bicapa nshapisha amarangi abitwa bita peinture ibivugo ku bubiri.
Ukoresha ikaramu iyo umuntu ayikoresheje niyo haba ku rupapuro ageze kwa futa ntaga gome akoresha nk'iyo bakoresheje crayon, we bishitse ugacapa hama ntushima amaso ntushima ugutwi ukabona ati kwa gutwi nti kwari kumeze nk'uko nashaka uraheza ugacubigira gute ico gicapo cawe kibimfa gusa canke?
Oya imana ya nuko kuva nacapa kuva nabitangura nk'umwoga nta kipapuro na kimwe ndatanga kugira ngo nabonye ngo ngahangu sina mushoboye mfuma ntabwo ukuntu ntiyayiriramwo nka muzi myabira nyine ku buryo bitaboneka neza mbese nyine gufukafuka ayo makosa naba nakoze kuko ikaramu y'ikintu kidafugika naho hari novuga habereye ubuhinga kumenya kufuka ayo makosa wayagize.
Hanyuma ga Divi mubumaze gucapa bakomakomeye harimo nk'abandi nacishije amaso kuri Facebook yawe ndabonamwo nka Esther Kamatari mwamikazi w'u Burundi, abandi urete Esther Kamatari umaze gucapa ni nk'abandi bakomakomeye?
Ego abakomakomeye je ahanini natangiye ncapa abaririmbyi kuko nyumva ari kintu mu buzima kinjoheranye indirimbo ni nabyo nimbiza ndiko ndacapa nkaba naratangira gucapa ku muririmbyi wo ngaho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariwe The Ben, nkaba naracafye abandi Wino ariwe Big Fizzo ego n'abandi benshi. Ego
hama iyo uravye nka The Ben wacafye ukaraba nka Esther Kamatari wacafye urabona ko barashusha, urabona ko umuntu ayibonye aho imanitse avuga ati urya n'intuzi asanzwe amuzi?
Ego biraboneka kuko n'abantu barabimbye ati ni kuri ni kunyine ni kusa uwo muntu nyine nacake aribona ko ariwe akanshimira ati ni kunyine.
Muri abo bantu maze gucapa hariho abo wabicapye batagusabye kuko nkabo sinzi ko bari babigusavye bamaze kubona ivyo bicapo vyabo ayo mafoto yabo bakubwiye iki bavuze iki?
Abo nyine natanguye ko bicapa nabo nacapye batanisavye ariko nyine ku baranshimiye no ku mbuga nguruka bumenyi barabishira ko ati umwana w'umurundi kabyacatswe. Ego baranshimiye cyane.
Ego burya mu mwuga uwo ariwo wose haba abamenyeshamakuru haba mwuga wo kuvura haba mwuga ukubeshejeho uwo ariho wose hariho akantu katazopfa wibagiye kama kagushika kunyota uryamye ukibuka ati narakoze iki kintu kandi ndacishimiye. Nkawe Divine Nduwimana mu bantu bose umaze gucapa mu bicapo byose umaze gukora nicaye cagushitse kunyota gusumba ibindi?
Kibazo kiragumbiye kuko abacapa bose uwacapye wese aranyungura intambwe niko navuga kuko aranyungura kumenyekana aranyungura ego novuga vizibilite sino hitamo ngo uyu niwe yamariye akamaro cyane gusumba abandi
bose. Nashaka kubaza nka yayindi uraba ukavuga ati je naho nagacapiye ino ndayicafye neza gusumba ndayikunze kubera irangi ryafashe gusumba canke zose zirakuze?
Oya reka mvuge yayo nacapiye umuririmbyi wacu Big Fizzo igicapo navuze ego nange ndakira abantu bavuga ati ego kabisa ndiyemeye nicyo cyanjyoheye muri byose.
Kuko wabona Big Fizzo aje asa nka Big Fizzo nyine cyane ukamubona nk'uwo umwe ngo ariko araririmba uramubona.
yego kuko nyine icyagiye kongera nuko yacyari manika mu nubuga muri kijyuwe kugira ngo anyereke uko nawe nyagishimwe
mhm eko nuko rero ijo rya Amerika rigutere intege hama turabandanya n'abakunzi bacu barijya nino bagize ico batere abice kuri Facebook yacu turafise ya Dronis Adronis ikaze ku jogi Amerika
ego numvise uwo mwene mama mukobwa numvise ego uwo mwuga wiwe n'umwuga mwiza cyane ego umva yitwagisa kabatse tumubaza kambere
nduga kwijamba uco tubwira naho uherereye
ego jendi iteka Burundi ego kabwo batumubaze nawe ikintu agiye gufasha abantu benshi bafise yongabirano yo gutaba ariko bakirimu batazi kugira ngo kumbure bamenyekane nabo batera imbere bamenyekane bajya habona bashoboye nabo kwerekana icyo bazi twagiye tumubaze koko icyo yoba yumvira kugira nabo abo bamenyekane
hari habo ubona ngaho mu kibano igitega gadroni
abo barahari bafite ubushobozi ariko kumenyekana kumbure bikagora
urakoze cyane divine aca kwishura divine wumvise akabazo ka Adonis
ego nacyumvise cyane nashaka kumubwira yuko abafite impano n'ibyo baruzuye kandi ni benshi kandi bataramenya uburyo buvuga bukwimenyekanisha ariko igihugu ndabifata nuko ikintu ugikunda utegeka kurondera inzira ishoboka iyo ari yo yose mugabo ntibasaba abo bose baba bafite iyo mpano ariko baranyumvizamo aka kanya ko ndahari ku rubuga rwa Facebook munyandikira ari icyo mushaka kumbajya cyangwa ntushobora kubafasha ari inzira naciyemo nkazibabwira ego nicyo ahanini mbona nabafasha ego
izo nzira waciyemo hari izo utari atubwiye kare wavuze ati ndabikunda ndagira iki hari izindi nzira ziba zaragutumye gushika aho ugeze ubu gadive
ego novuga ahanini amabizinesi sosiyo no hamagarira abagwaruka rwinshi kwijukira kuzarura kurura yakorera kuko niho ubu abantu benshi basigaye bahurira bakaba karaba ibiri kubera birafasha mu gihugu cyangwa akaraba iby'urwaruka ruri kurakora ni naho nanjye novuga nakuriyeho abakunda ibikorwa byanjye benshi kuko icyuma cyapa cyose nanagishyiraho bakakibona gutyo bakaza baramenya bagiragirana n'abandi ati muragenda murabe umukobwa yitwa Kunoko
gutyo ugasanga uramenyekanye
ego
nuko ejo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umutumire wacu no munsi ni Divine Nduwimana umuyabaga w'imyaka 23 acapa ahanini mu gucapa acapa amasura y'abantu baba bazwi canka batazwi umugabo yatubwiye yuko ahanini ahimbagwa no gucapa abaririmbyi Divine Nduwimana turafite na Sabata ashaka kubaza akandi kabazo canka interera na Sabata ikaze ku jogi Amerika uherereye hamuduge ku ijambo
kunitwa Sabato Israel ndee mu Rwanda mu karere ka Karongi aho bita ku mubuga mu Rusenyi nyagatatu
ikibazo canke interero na kwa Divine
nagira ngo namushimire cyane mu byukuri ni gikorwa cyiza kuko nzatwe mu Rwanda byaje tubyita ubugeni doku menya gushushanya ukigana amasura y'abantu ukigana ugashushanya nk'ibijyanye n'umuco ngira ngo mushishikarize cyane kujya ashushanya ibijyanye n'umuco gakondo nko mu Burundi no mu Rwanda dufite imico imwe ugereranyije na kera nko mu gihe cy'abami akajya ashushanya agerageza kwigana kuko igihe cya kera abami bari bameze uburyo imico yakorwaga uburyo bashingiranwaga uburyo baragiraga akajya ashushanya mbese ibintu bijyanye n'umuco cyane kugira ngo urubyiruko rushobore gukunda ibijyanye n'umuco kuko iyo ngiyo ni industries ikunzwe cyane mu Nyafurika kugira ngo mu by'ukuri nanamusabe niba byakunda ajya agerageza gukora n'abanyarwanda kugira ngo bamenyane ibyo bintu babizamure cyane bagere no ku rwego mpuzamahanga kuko usanga nk'abantu bari hanze mu bihugu bya Amerika hari abantu b'abazungu bakunda ibishushanyo nk'ibyo baba bashaka kubireba kuko birabatangaza cyane iyo babonye nka gutyo
yaragiye ashushanya nk'umwami w'i Burundi nkamwambutsa akamushushanya agakora nk'abagaragu n'abajabe n'uburyo bahingaga uburyo bakoraga ibintu by'ibisabo
urakoze cyane gose Sabato mu gihugu cy'u Rwanda reka duha kanya Divine agirica avuze kuri iyo zonterano zawe Divine wumvise ibyumviro bya Sabato
ego ndamushimiye cyane Sabato nkabona ndambwira yuko mu minsi yose nari natembereye no mu Rwanda kuko ndi umuntu akunda kuraba hirya no hino iby'abandi bakora ndabona yuko no mu Rwanda teye intambwe nini mu bijyanye n'ibyo gushushanya hariho abo twagiye turavugana turaja novuga en contact yego bubangira tuzoyaba tubishike ko ibyo Sabato yasabye
yego turase kandi na Alain kundi murongo wa telefoni ya Alain nawe wikaze Alain uratwumva
yego ndabumva
aho uherereye hamuco duga ku ijambo
yego je ndi Bujumbura ego
nduga
kuko anyuma nagira ngo manje gukeza Divine ndamukeze ko yoba yarabonye impano yiwe maze akageza kuyibungabunga gushikaho ayigira umwunga none rero bitera intege n'abandi bari nyuma yiwe kuko aracyari muto iyo ubonye umuntu akiri muto amaze kuba agerageza kubungabunga impano yiwe ndetse n'abari ruhande yiwe bakamushigikira biratuma ubwiwe n'ikibano kiwe bitera imbere none rero nibaza ko ni kimwe mu byo yokora maze nawe akagerageza gufasha abandi kwiyumvamwo no gutera imbere bakoresheje impano Imana yabahaye gushushanya si ibintu benshi bakunda gushira imbere ariko ni kimwe mu bintu byo bidufasha cyane cyane iyo umuntu ariko yabona ishusho biramutuma yiyumvira kure kurushaho abari kwarumviriza gusa none hamwe iyo mpano yo ikoresha cyane cyane ndavuga nk'iyo uri kurigisha ukoresheje amashusho sicyo kimwe naho umuntu aba ariko aravuga gusa iyo umuntu abonye ikintu biratuma mu bwenge bwiwe sinzi ko nokwita ingene nocita haba inkabuzo zimutuma nawe yiyumvira umengo yocakora ikintu canke atahura gusumba ikintu bariko baramubwira none rero numva yo ifasha nka nkama akayikoresha agafasha abandi kubikoresha ndetse akagerageza gushushanya ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose nk'uko nagiye mbona abigira mu mashusho nagiye mbona yakoze
urakoze cyane gose Alain i Bujumbura mbwira umunsi mwiza Divine urumvise ibyo Alain akubwiye aragusabye ko na Sabato yari yabigarutse ko baragusabye yuko uzurashushanya byose na kahisuka kagarukamwo urumva ko bizokorohera ko ibyo abakunzi bawe bakubwira ukora woba urafise ico cifuzo yuko uzogaruka muri kahise ku Burundi bicishije mu mafoto n'amasanamu
ego cyane nayo novuga niwo mugambi si mu myaka ica umwaka ibiri iri imbere nuko noshinga ikigo kiratiro niko novuga aho yaba umuntu cyangwa umunyamahanga wese acinjiyemo ashobora kubona ishusho y'u Burundi kuko kera gushika aho bugeze ubu
yego turaguteye intege na twebwe Divine parfait nawe turi kumwe mu kiganiro muri isanga parfait uratwumva parfait turacyari kumwe ku murongo wa telefone tumva parfait tudashoboye kumugumana Divine tugarutse kuri ako kazi kawe ko gucapa nk'ubu igicapo cyose kugira ngo gitunganye watubwiye ko uracapa abatandukanye kandi urumva umuntu ntasa nk'uyundi ntakora nk'ibindi ugerageza yuko icukora ari uko bamumenye ni ikintu kigusaba umwanyungana gute nko kwicara urahera sangapi hama bikazo gufata iminsi canke umwaka kugira ngo biheze
ego isura imwe y'umuntu ku ikaramu irantwara iminsi ibiri iminsi ibiri navuga sayo masaha
mirongo ine n'umunani
ego oya sayo yose vuga yuko nkunda gucapa kuva mu gatondo kuva nk'isaha navuga zitandatu zo mu gatondo gushika isaha cumi hamwe akazuba gatangaye kuza nkacampagarika hama nkasubira gucapa nijoro navuga nko ifatiye hano yari nk'amasaha akarenga 12.
Uravuze ikintu ngo hera nka saa 6 ukagarukiza saa 12 cyangwa ugasubira amasaha. Niyo masaha korohera nk'abanditsi barafise ukuntu bavuga ati jewe iyo ndi kugatara kabona buke buke ndandika cyane. Wowe hariho ico mu gifaransa bavuga ngo inspiration kikwanspira gusumba umwanyuro nka mwizo inspiration gusumba undi gadive.
Ego ya umwanya cyapa ko ura bavuga ko uratuma cyapa uko shaka ko cyapa cyapa ko cyapa neza ndagenduka kare nk'ijuka hamwe atari n'indi cyimbira biya ikimutwe hechara nta ni konsantra na cyapa hanyuma mu njuru nakubera ndavuga ati nta uri karangora nta nduru yose yatekanye yajyane niho cyenda kudakora.
Ego nuko ijugi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Jean-Luc Ikadze ahuherereye hamuduge ku ijambo.
Yego nagire ndabona ikibazo. Ndakewe ndasimana yo gusaka. Ama ni kuda yuko twamenya na amaranje azo ndasaka uko ndabizi bukewe. Yego ndi muntu aracibito.
Uri muntu aracibito ke mu gihe cy'u Burundi.
Yego
Jean-Luc Kinga mu cibito kuri kura twumva gute ijwi rya America
atarumva neza kuri kwa
mukoresheje my FM.
Yego
urakoze rero inyishu yirindire ku radio. Urakoze Jean-Luc kugira umunsi mwiza mu cibito. Ariko imbere yuko ndakurekura gatoga Jean-Luc uramaze kwigerageza buke buke uravuze ngo urafise iyo mpano uramaze gucapa nk'ibishika binga.
Yego cyangwa umuntu ndamureze ndashaka kumucapa.
Eh
yego
hamumaze gucapa ibingana gute
ana byinshi kuko naho ndagira nyine ndaho nyine ndazigira jewe nyine ama ndabiha nk'abantu nyine uko nyine bitanze
ihako rero tugusezera divine atakwishuye nkumbura rafise nawe tubaza kubaza reka tubareke muyage gato umubazanye utwo tubazo hama kugira aho uwo musanga divine urafise Jean-Luc ku murongo.
Yego naramutse Jean-Luc.
Jean-Luc uramwumva?
Ego ndamwumva.
Ego nashaka kugutera inyige ubanda nikora ucapa hanyuma nashaka kubaza nkuko mwese nakora ibyo kubaza mucapa mwambiye ko mucapa ibyo biri kumurabona ucapa umuntu umucapira hehe urabyerekana
urumva? Nda bya umuntu ashaka kumucapa ko ari nyine n'abantu bakareba bakabona yuko nyine ari we tere kuko nyine
ego muri abo bantu ntawe urakubwira ati wonshapa hanyuma ukakubwira ati ukagute umpaye agashiyuka gute ukumva yuko nyine utoubira nk'uwinjira muri uwo mwuga
urumva sindashika kure nyine nsapfa uko nyine nimwe bisanzwe nyine sindashika kure nawuze nko nshikira imbere hama ariko ndakora nk'ibitapo bikomakomeye nzo ndabisubiramo.
Urumva urumva ati ndose nk'umuntu afasha ugatera imbere muri ubwo buhinga bukiba ari sawa.
Yego
nta kibazo urayandikira kuri Facebook izina ni Divine na Diva Ndiyimana nari kubicano
ya gatse abo
fashamwe. Yego urakoze Jean-Luc ugira umusimiza ngaho mucibito ugira umusimiza ngaho mucibitoke.
Ego
ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga umutumire wacu ni Divine Nduwimana ashushanya abantu akoresheje ikaramu turafise na Samuel. Samuel kaze ku ijwi rya America.
Ego ndabumva.
Uherereye he?
Ndi mu Kirundo ibwambarangwe.
Ubwambarangwe havugwa make.
Sha na mahoro na mahoro.
Kuduga ku ijambo ikibazo canke interano kwa Divine.
Nagira ndamubazeho Divine. Icyambere na mbere tuba turamushimira. Igira kabiri nagira ndamubaze. Yanamaze tindega izo bintu byo gushushanya abantu izo bicapo ni byo wize mu ishuri cyangwa byaje biva mu mutwe.
Samuru wari kurakurikirana ikiganiro kigitangura?
Eh
yari yabyishuye araza guca ku masonga muri make ntacu urindira inyishu ku radio.
Nagira ndamubaze ikindi. ati mbe none abafise yindi gahunda yo kwigisha abandi ibintu bizo by'ubucapo. Yego.
Ugira umunsi mwiza Samuel ngaho bwambarangwe mu ntara ya Kirundo mu Burundi.
Yego.
Divine umwishoyere usongoye kuko ariho benshi bashaka kuvugisha kandi utubazo tumwe tumwe wari watwishuye.
I don't know.
Ego cyane gose mu gara hari kuko oya si kwigisha ukundi nuko yakundi uko yakundi kimura kimwe.
Yego, urakoze cyane gose Divine. Turabandanya ikiganiro muri sanga cuno munsi urumva ko hariho nka Jean-Luc yakubwiye ati je ndafise iyo mpano uri kuraraba mu kibano cyo Burundi baba bakiri batonya baba bakuze canke iki urabona ko gucapa babitahura ni benshi baza bakubaza ati je ndafise iyo mpano canke
ego uretse ko turabana na benshi kuri Facebook ho turabasanga ko abarundi n'abandi bacapa ndabimukiye n'icyo cyane ariko novuga yuko n'ihambwe cyo kutamatera wanashaka kuko kera baracapira aho hira bikabyo yari cyo mushyiza ariko ubu kubera babona n'abandi ariko baratera imbere bariko batangwa na bumwe gusohoka. Ariko turahari kandi turi benshi.
Yego, urakoze cyane. Turasi na Daniel ku murongo wa telefone. Daniel ikaza aherereye hama del aherereye hama ikibazo cyawe deo deo untumbe akazina ka urumva ko ndagasubiyemo naba katari gake. Uri ngozi duga ku ijambo deo arakumva
ama nasandamu bajya ko maze kubona abantu benshi bacaka abantu bakaba nk'icyo kugabo nyine cyo kukamba nyine baba bazi.
Deo udutunge ijwi ryawe riri hasi cyane ku buryo ntaco ndiko ndumva uri kuravuga kandi abasigaye bose niko bicamira mu mariko ratwumviriza. Urashobora gusubiramo ikibazo cyawe?
Atubwira murabona abantu bacapura abandi bakabaha nyine ifoto yabo nyine niyo baba bafise. Nagira ndamubaze yuko uno mwibyo birimo mu byo bakora hariho nk'abantu bakaba bakunda gukoresha nk'amafotogra nko gufotora bakoresha amapare bagashima guha abantu babacapa. Ndavuga yuko nawe yobabikora nyine abantu akadara amashusho yabo sinzi mu mumba
rikamufoto. Urakoze cyane. Umusa akabazo ga Divine.
Ego nabyumvise. Nashaka kumushura yuko ibyo nyine iki kibazo cyo nyine ni byo nkora abantu barampa amafoto hama nkabasubira.
Mbe Dive, isoko ryawe ringana gute ubu unye kuko urumva waravuze ati narabitanguye nkiri ku ntebe y'ishure ni ikintu kiriko kiragufasha kubaho kuva ku wa mbere gushika ku yundi wa mungu kuva itariki imwe gushika itariki 31 uraronka abagusaba ko ubakorera ku kazi nawe ukaharonkera uburyo.
Ego cyane ngerageje kugereranya nko mu kwezi kumwe babaye bake ndaronka batatu ariko yamwe benshi naho ndashobora gukora n'ibicapo birenga bitandatu.
Nimba atari banga ibicapo vyawe twobisha muri mu bizimvye canke mu bikirirutse?
Oya, ku bisanzwe si bizimvye ugereranyije noga na karite mbana guhaye ibintu bisanzwe cyane ego abantu bitinye sindimbye ya novuga yuko bijanye n'ibyo mba nabahaye.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutumire wacu ni Divine Nduwimana acapa akoresheje ikaramu. Mbe Divi, hagukoresha hambavuye gukoresha ikaramu urahezo gacubishira kugi hari habashira kubitambara hari habashira kubindi bintu bihinyanyuye nk'ibirago intaro hari habandi bashirima kubishira ku masahani canke umucafi wese afisa hashira igicapo ci wujyo karamurishira kugi
ego ani ndeshya ku gipapuro hamwe no ku no kugitambara ego aho habiri niho nabonye ikaramu ishobora gufata cyane ahandi naragerageje nibone mengo nifata nkwara mwanya munini cyane ndabwatirika mbinatangura ku gipapuro no kugitambara
hama ico gisata cyo gucapa mu Burundi urakivuga ku iki ngisata giteye imbere cyane
sata cyane no gucapa ino mu Burundi oya nta na gato n'igiteye imbere nitwe novuga yuko ari nabwo rugamba turi ko turarwara kugira ngo turonke ikibanza natwe mu gihugu
iyo uvuze muronke muri benshi babikora murafise agashira hamwe muhuriyemwo
ego turi benshi jewe ni novuga nk'umugwi sanze nkoreramwo witwa Shaka urimo abandi bacapa ariko karuhande nkabanikorana mugabo no bwo yuko ubuturi benshi muri uwo mugwi turi benshi ariko turagerageza ko twoteza imbere nyine uwo mwuga wacu
hama muri abo benshi uvuga nk'abana b'abigeme baragwiriyemwo kuko abana b'abigeme bakunze kuja inyuma ugeranije n'ibindi bintu bindi imyuga itaba imenyerewe gukogwa muri benshi nk'abigeme
ego nuko yuko twitwa benshi ariko mbonye ngo ariko baraza bariko barabona yuko harimo akarusho benshi bariko barasohoka novuga bari barava muri ya mazu yabo bahora binyegerezamo bakaza bakatwereka ibyo bakora ati natwe niyo twinjize ego
Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiyo ni muri isanga mutumire ni Divindu w'Imana ariko aratubwira ubuzima bwiwe bw'umwana w'umwigeme acapa twase Jean-Marie Kundi murongo wa telefone kaze Jean-Marie
murakoze
uherereye
ubutumbura
uduge ku ijambo interano canke ikibazo
interano ni ikibazo
uduga ku ijambo
bwambe mbanje kumutera intege ikibazo nacyo nagomba ndamubaze ikintu yoba ariko arakora kugira yubahure abandi bigenwe kubera hariho benshi bishyiramo yuko abigeme badashoboye gucapa ubu rero nagomba kumubaza ikintu yoba ariko arakora kugira ngo bagwire nyine bikuremo ubwo bwona ubwo bubahuke bamukurikire yego saba murakoze
urakoze Jean Marie Bujumbura bwira umunsi mwiza
batwese
divine hari umugambi wihariye ufitiye abana babigeme kugira ngo ico gisata gihurumbigwe nk'uko ibindi bihurumbigwa
ego novuga umugambi uyundi ni uyu nyine ndiko noganyura urugamba ndiko guko nejo aho nzogira isengesho y'ibikorwa byanjye babonereho nabo nyine akaryo kubona yuko umurundi kazi ashobora kugira aho yigejeje ashobora no kushikaho agira ihanishwa ryiwe nibaza yuko byo nibabibona bizobabera nibwo nk'abuzo nk'ubuzo bakicubura nabo nyine bakabona yuko bikunda
ego hamaga divine hari ufata nk'akarorero mu gucapa nk'abacafyi bamenyekanye hari wowe ucapa uvuga ati jewe ndashaka kuba nka ntuzi cyane
oya nta na gato ariko byeshaka ahubwo ngume jewe muri kwa gutsepa ishikaramu kwanjye mvuge ati nisumbirizeho jewe nyine nisumbye kuko nibake nubwo bashakisha ikaramu hirya no hino urumva nta cyitegerezo mfise nimunitegerezo mfise benshi ariko nihaye yuko ari jewe jenyine ni jewe nzoguma nisumbura
ego kandi usibye yuko n'ikaramu riba rigoye no kwandikisha rimwe na rimwe ico wanditse utegereza gufuta iyo mpano umugani wawe yahawe bakenya twese na Felicien Kundi murongo wa telefone Felicien ikaze
ndagwara mu kigenanje
turagukengurukiye uhererehe ga Felicien
imwaro
mu gihugu cy'u Burundi intererano canke ikibazo kwa Divine
nagomba ndamubaze nasanze yandikira iki ibintu yandika nibiki bijanye ni
ibicapo ushatse kuvuga ibya chapa
yego
aho imwaro uri kudukurikirana gute ga Felicien
ubiriza kuri telefone
utwumviza kuri telefone rindira inyishu kwa Divine yari yabice ku masonga ariko Divine turaza kumusaba twihanganiye kuko FM zacu zapfunze mu gihugu cyo Burundi hari habo bigoro ugasanga ntibakurikiranye byose ariko arakwisha Felicien abandanye kuri telefone yawe rero turi kumwe ugira umunsi mwiza wumvise akabazo ka Felicien Divine
ego na kumvise nshaka ndamishwe yuko ibyo ahanini chapa ari amasura y'abantu abantu baba bashaka yikunda bacupira ari amafotosiyamo yabo akaba ari amafotosiyamo nkoresheje ikaramu ryanje
yego hambavu yabo bakusaba aturancapira canke bamwe batubwira wewe barira ati ntegeza gucapa ko ndabakunda ayo mafoto yandi yivyo bataba bagusavye uyashorera he ahanini yabo bataba bagusavye ati ncapa uyashorera he isoko ryawe rinini ni he ni mu Burundi nimba ari mu Burundi n'urwaruka rugura cane cane
oya isoko ryangiriye mu Burundi ariko urwaruka hanini novuga birabikunda ariko n'ubwo bitaronse kuko buryo bwo kubasha kugura isoko ryanjye rero kenshi riri mu bantu bakuze abantu ababyeyi nibo usanga bari kuhashorera
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho no munsi turiko turagaruka kuri Divine Nduwimana chapa ibicapo bitandukanye amasura y'abantu batandukanye Divine ubu rero ababyeyi bawe baragushigikije jana kwijana watubwiye ati narize ivyo burimi ariko ivyo burimi uri kurakora ivyo gucapa nivyo uzobandanya gushika canke urategekanya yuko uzosubira mu ico gisata wigiye
ego nuko ko ndategekanya cyane zose gusaba ico gisata nigiye kuko ngerageje kwisana hariho isano riri hagati nje nigiye n'ibindi n'imashawe kuko kwete abarimu ndetse n'aborozi bakorera mu mitumba mu bavuga baziza cyane aba situation rurale iyo nayo nubwo yuko nitazi gusoma no kwandika ariko ubazanye ibicapo ukabigisha mu bicapo sinzi wigeze kubivuga yuko ibishusho bitanga novuga byoroshye gucishamo inyigisho kuri gusumba kuko ukumva amajwi cyane ibindi bintu ego bikontegura yuko nobandanya ibyo nigiye hanyuma nkazozanamo niyo mpano yanjye
ukazofatikanya izo nyigisho utanga ucicishije mu mafoto ukora
ego
nuko Pierre nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone Pierre Ikaze aho herereye hamuduge ku ijambo Pierre uratwumva
Ndabumva
uherere
muherereye mu kigati
imusigati nduga ku ijambo
wagira mu bagiye kandi kabatu ngaho basoye none ko tubona ahantu henshi duherereye ayo amashure y'ibicapo ntayo tumenyereye ntabwo byari mugora iyo ariko arabyigisha nk'abantu cyane cyane nk'aho dusanga batashye
subiramo twumve akabazo kawe Pierre
narindije narinda bwatiza ati brase aha mu mitozi nyene abantu usanga batasomye ntabwo bibaye mugora kuko yari karapfigisha abanyagihugu batasomye
ego urakoze cyane
Pierre
ugira umunsi mwiza yego Divine sinzi ko uratangura izo nyigisho zawe ariko uravuga ariko akabazo kiwe nimba utarabitangura niwabitangura ntibizohava bikugora kubiha abantu batasomye biciye mu bicapo
ego ndagerageje kumwishura ntaje ndatangura ego mugabo ninatangura nibaza yuko ibigoye ntibigoye na gato mu byo nize narize kuganira nabo ndazi ukuntu ushobora kuganira nabo ubereka amashusho kandi inyigisho ukazitanga bakazitahura ntabwo bigoye na gatoya
ni umugambi utegekanya kuzokwikorana ni umugambi utegekanya kuzokorana n'ubushikiranganji ubiraba ni umugambi utegekanya kuzokorana n'iryo shirahamwe urimo canke
ibyo byose ndabimenya mu minsi iri kiraza kuko ndiko ndategura no kubandanya aya mashuri nkashyira ko ego nkashyira ko urundi rubyiruko rw'amashuri ninaheza niho nzoheza nkaraba yuko aho abo twakorana aba ari bo aho nashobora kwisanzura nkakora uwo mugambi wanjye
nuko ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga Gaston Ikaze Gaston uratwumva
ndabumva cyane
aho uherere hamuduge ku ijambo
je mperere ahantu bita mu Kibitoki komine Mabayi nashaka kumubaza kubera nzi yuko abakobwa benshi kenshi usanga badapfa kumenya ibintu nka biriya yabimenye gute ukuntu byamuje nko kugira abimenye n'ukuntu n'ikintu yakoze kugira ashobore kuba yabimenye
Gaston ikibazo yari yacishuye araza gusubiramo gatonya ego aho Mabayi ijuru rya mbere kuri kurayikurikirana uciye kuri FM Zinga
ubungubu ntago bigifata haheze imihafi demo
hariho uwari yatwakuye we yari yatubwiye ko aca kuri FM reka tubaza kumubaza twumva urakoze cyane Gaston urindire inyishu nimba utari kuri telefone utari kuri twumva kuri telefone Divine uratwumva ego umwishure Gaston majambo make ku bibazo byo wari wabyishuye ariko urumva ko ataho bari ko baratwumva bacishije muri kano kanya Mabayi
ego Gaston namushanye ko ari ahanini nishaka nta bundi buhinga nakoresheje nta impano cyangwa se ariko narishije nishaka kugira ndabiri kunaje no kuramo ikintu kujya uwita ikintu kugira azoshike aha ariko jewe nashimikiye cyane kuri iyo mpano mfise abariyo nshira mu ishaka
urakoze Divine Gaston nibaza ko watomokewe n'inyishu Gaston tukiri kumwe ku murongo wa telefoni ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri sanga cuno munsi muva gihariwe ku bicapo vya Divine akora hama tugarutse rero kuri yohanishwa gejo aho bukera Divine ngo tubwira muri make ni hanishwa ritegekanije gute urategekanye kuzokwerekana iki hama kwera iki washimye kuri ha mwe nawe muri kumwe icivugo kiruranisha mu myaka y'igihumbi 1990
ego icyumviro aho cyavuye mu kimu ngiye kukivuga mu Kirundi ni Uburundi ku mudiho wo mu myaka 1990 icyo cyumviro cyavuye ko ni muri iyo myaka na navutse ejo niho nzohimbaza imyaka 2020 yanjye
tukwifurije isabukuru nziza
ego murakoze niho rero icyo cyumviro cyanyuzemo ndavuga nti aho ngeze ni impano mfise ndabona ku munsi w'amavuko wanjye nkoraba nkasohora iyo mpano nkayigaragaza ahabona ndaraba ikintu cyo jana n'iyo myaka ndavuga ati asanzwe no mu Burundi bakunda ari nko mu makaraoke bakunda kuvuga indirimbo za kera ariko aho wajya uti ibi ni ngari birenze cyangwa uwo asa gute cyangwa uwo witwa gute bikabananira cyangwa ukakireka rero nkorere kuri icyoye n'ikintu kitwa gikozwe irya mbere bikoze ku muziki w'Urundi iyo myaka hanyuma uko bitegekanyijwe ejo ku munsi wa gatandatu kwinjira ni isaha 12 n'igice zo ku mugoroba gushika isaha 3 zo nijoro
bizobera he
aho bita kuri Campero Club ni mu Sex Association ya Jombora
hama ni kwa gusa kwinjira cyane
ego ihanishwa ni kwa gusa kwinjira ni kwa gusa kazi
ego nuko Divine hama iyo mudiho mu 1990 abaririmbyi muzaba muri kumwe ni nk'abandi
abaririmbyi uwo ni no kwita umutumire mukuru Vixizo niwe novuga azohagarikira ko bavyita umutara niwe azohagarikira ihanishwa ryanje abandi ariho abaririmba kera nabo nyine natumiye bishobotse ko bazoza nabo nyine tuzaba turi kumwe abandi bose nabazabaje kunshigikira kandi ndabizeye cyane ndizera yuko bazagari benshi.
Eh gumbwa urumva ko umuririmbyi nyamukuru nyamukuru azoba ari Big Fizzo of Arias.
Ego.
Nuko reka tukwifuriza amahigwe, tukwifuriza isabukuru nziza ya 2024, uraza kutubwira aho wibona myaka 10 uzofise 34, ntuzobukira umuyabaga cane gose. Ariko hariho nka Valentin, nawe nyina ashaka kubwira ica bazije Valentin kaze. Valentin? Valence, uratwumva? Valence ni turiko turamwumva. Claude, wewe uratwumva ku murongo wa telefone?
Ndabumva cyane
ahwerere ha muduge kwijambo
bo dewe ubundi ndi Burundi
yego tuga kwija
musanzu bere mato muteri ntege yo mukobwa wacu Cindrine bo nkatwege cyane narayibonye ijyane ndavuga ati ibintu byo kudesina twege turabizi cyane gose yabona no kumwegereza kugira ngo nimba yote dufasanye kuti fasanye kubera nkino byo kudufasanye cyane soso musaba rero umusaba ko natwe yo duhamagara tukabwa hamwe mbo nimba ari umenye dusumbya tukabwerekana hama tugakora ibintu nyine byiza cyane rwose.
Yego urakoze cyane, ngira umunsi mwiza Claude.
Sawa, murakoze.
Yego Divine, urumvise Claude ibyo avutse?
Ego hawa kutini kuhisi chiyo mpiro chuko ngiramu misi yungiri no vukati wekati ukuri mchimu tuwama gari yavo higiano hino wachapa kwa wiki no mugani uro kukungula na koko umenini kinishi chani mchuru chapa mwewe sakise afise imano ya hawe afise uko aligenza mchapa.
Ego hamaga Divine, ejo hukira tugira kwe miaka miungwe nine izo virumanye uravye ahushitse ni ntambwe ushima ntacuvuga ati we naratanguye kera mbangeze kure uravuga ati ndashima aho ngeze canke hama mu myaka 10 20 uribona gute nka Divine w'umucafi.
Ego nubwo ko aho ngeze ubu ndabishima cyane kandi sinibaza yuko niba natanguye nkebye nta na gato ahubwo ndirimana nabitanguye kare mu myaka no kare biranjana. Ego aho nibona mu myaka 10 iri imbere ndabona nkuko nabagiye na fise cya kigo kiratiro aho umunyamahanga wese n'umurundi wese agera yisanze kugira tubashe gusangira hamwe mu bishushanyo igihugu cyacu cy'u Burundi.
Ego muri ivyo bishushanyo uri kuravuga ivyo uzokwerekana mwo nkejo kugira ngo abariko barumva bagira ayo matsiko bavuga ati ni naza nzobona nk'ibi atari banga wateguye kuzokwerekana ivya.
Ego nkuko nabivuze shimikira ku masura naratoye mu mafoto nashoboye kuronka y'abaririmbyi indirimbo zabo zaranze iyi myaka ya 90 ndavuga ati reka abari bo nsubiramo ejo nibo ndabatumye kuza kuraba bavuga amazina byoca ntosubira kuronka ibyo bishaka byo kuza kubiraba ariko ndabizi neza yuko bazoshimiye kuba nakoze.
Ariko mu bo watubwiye harimo nka Big Fizzo mwumvise mu buhinga bw'ivyuma bace badushiriramwo mu karirimbo kiwe ndakumisinze. Reka rero turuhuke gato hama tugaruke gusozera ikiganiro. Turacari kumwe na Divine Nduwimana, n'umutumire muri Isanga ino munsi.
Since I've been missing you,
akaririmbo ninda kumisinze ka Big Farriers, bamwe bamwita Big Farriers abandi bakamwita Fizzo, ariko burya izina giwe rya nyaryo ni Mugani Desire. Hama rero ejo Divine uratubwiye ko muzaba muri kumwe na Fizzo muri ko murerekana ivyo vyaranze imyaka 90 ko nawe yamenyekanye muri iyo myaka naho menga harabaye imbere gato no kuvuga nka inyuma ya 90 wewe utara imbere yaho inyuma yaho muranunga Divine hama rero nk'umwana w'umwigeme intambami uhura nazo muri uwo mugabo wo gucapa haba mu kibano haba mu vyerekeye ibindi vy'uburyo niki hari zuhura nazo nimba muzihura nazo ni nkiza
ego jewe nara novuga yuko nagize amahirwe yo kuba yo mu bikoresho byanjye nkoresha ata amahera y'ikibugugwa ari ikaramu na magana atanu ari igipapuro n'igihumbi novuga ku vyerekeye ibikoresho nta kibazo ntangira ahubwo ikibazo nyamukuru ni uko ukuntu mu Burundi tutaraha ikibanza umwuga wacu aho niwe ubona ibikorwa byawe atikubita agashavuga ati reka nterere uyu muntu ariko arakora igikorwa cyiza turacyari inyuma cyane mu gushyigikira umwuga w'igishushanyo
ariko nta ntambami y'abashobora kwibaza ati ariko arakora ibintu bitamenyerewe kuko nko mu bakiri bato mu myaka yawe benshi ni bamwe bakura abavyeyi babwira ati dushaka kuzoba umuganga dushaka kuzoba iki niki nta bavuga ati yarakiri muto kugira ngo akore ibisumbye akore ibindi atari gucapa izo ntamba nkimuhura nazo
ntamba n'ibyo ntizibura hirya no hino arabagenzi b'abavyeyi arababyeyi ba na si ntamiri ntamba ni mugabo barijijanye mutima bakavuga iyo mwuga ko tumenyere yino ntituzi ibyo uzomuzanira bakamera nk'abijijanye mutima nyine ariko jye nobahumuriza yuko inzira ndiko ni inzira itunganye kandi ni inzira nzi yuko izonshikana kure
yego ni benshi bashaka kuvugisha Divine ariko bose ntituza gushobora kubakira ko dusigaranye iminota ibiri gusa tukaba dusozereye yamara ngoboka nitwomwe imijambo twari twamenyemereye kuri muha ari ku murongo wa telefone ngoboka uherereye mu majambo make ikibazo gira Divine aronka umwanya kwishura
ndi ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda mu turere twa Ngoma mu murenge wa Gashanda nimwe kumaje kubashima ndabiri ya mika no jeza mutegeza nibyo ubutaka nziye era kujya n'urubyiruko rw'u Rwanda ko yabasha kugira ngo atere imbere akomereze we kuryana naza no mu gihugu cya cy'u Rwanda natwe tukabasha kumwigiraho byinshi urumva ko ari ku ntumbero nziza ikomeje ifite ahazaza ejo heza aho turi kujya
yego
kandi mwakoze cyane mu kiganiro mwateguye uyu munsi
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza nawe Jean Claude ngaha mu gihugu cy'u Rwanda Divine araguteye intege mu mwanya mutonya umwishure hama duhave duca tugira akajambo kanyuma tubwira abakunzi bawe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
ego ndamushimiye cyane ariko nk'uko sinabashe kumwumviza neza cyane ururimi rurangora ariko ndumva yuko ari amajambo y'ukuntera intege ndamushimira cyane
ego hama Divine akajambo kanyuma ubwira abari ko barumviriza ijwi rya Amerika ubwira abakiri bato ubwira abana b'abakobwa ubwira abashaka gucapa bafise iyo mpano akajambo batekerana kahe
ego hambavu y'ibyo mu manza kubashimira rya mbere hanyuma nkatumirira aba novuga ahanini ugwaruka muzitinye mu mpano zaronse tureke neza gucapa impano zose ushobora kuba ufise muwitinye ni muri iyo mpano nyine niho wateguriye kuzoronkeramo ikintu ntibitinye rero bakomeze ishaka hanyuma tugabe yuko twoteza imbere n'igihugu cyacu dukoresheje impano zacu
yego izo mpano zawe ubibutse nawe aho ejo bashobora kuza kuziraba muri iyo hayanisho uri kurategura
ego ejo nabasaba ko two abari i Burundi nabasaba ko twohurira twese Bujumbura ikibanza ni kuri Kampala Club hepfo ya Smart Stage igihe cy'isaha 12:30 zo ku mugoroba
urakoze cyane rwose Divine Nduwimana tukibutsa yuko uri umwigeme w'umurundi kazi w'imyaka 23 ariko ejo ahukera wuzuza 24 ukaba ucapa amasura y'abantu atandukanye ejo ijwi rya Amerika niryongera kukwikorako uzotwitabe nk'uko uno munsi watwitabye yakoze na Facil Gebeho yegeranije amajwi afatikanije na Laura twagira Yezu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazu na indemesheje muri isanga y'uno munsi nshuti bakunzi mubandanye mu byohagwa n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye mu kanya turababwira amakuru azobagezweho mu gihugu cyo Burundi n'ahandi.
Diane ni nina hazwe urakoze ku kiganiro muri